İyi Nijwi ya Amerika. Turabaramukije nchuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 22 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2016 muri studio turi muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranira i Washington DC ndabaramukije nonge kubaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
kuronka umudali rero wa kabiri wundi inkino mpuzamakungu ya Olympique zabaye amateka kuri jewe n'amateka ku Burundi.
Uyu ni Francine Niyonsaba umunonotsi w'umurundi kazi aherutse gutahukana umudari w'umwaka ka muri za nkino za Olympique ziheruka kubera Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil aravuga ko yakiriye iyo ntsinzi inkuru cyo kimwe n'izindi zitugiye kuzibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika mudukurikiranira kuri FM 94 bice 9 ni 95 bice 2 I Bujumbura mu Burundi I Kigali mu Rwanda mudukurikirana kuri FM 104 ni bice 3. Radio Ijwi ry'Amerika makuru tuyaherekura amakuru y'inkino umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba aherutse gutahukana umudari w'umwaka ka ku metero amajana 8 mu ruhande rw'abagore ni muri za nkino za Olympique zihereje kubera Rio de Janeiro aratubwira ingene yakiriye iyo ntsinzi yavuganye mu kanya na mugenzi wacu Edi Rwema tumwumvirize.
Nkuko mwabiravye cyangwa mwabikurikiranye nkugiye kuronka umudare wa kabiri mu metero amajana 8 naragihoye cyane naragize umunezero ntafise kuno uvuga ku mutima narihije icyubahiro ubwanje mpesha icyubahiro Burundi bwanje mu nkino mpuzamakungu mu kuronka umudare nari nyotewe cyane hari haheze imyaka 20 Burundi burose umudare w'inzahabu igihe Venise yaronka umudare kuronka umudare rero wa kabiri wundi inkino mpuzamakungu ya Olympique vyabaye amateka kuri jewe n'amateka ku Burundi.
Nk'uko bivuze ni amateka kuri wowe n'amateka ku Burundi, ni ku nshuro ya kabiri u Burundi butsindiye umudari mu mikino Olympique. Ku giti cyawe kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe wakoze iki? Tunyuriremo muri make uburyo witeguye kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe wateye.
Mu minsi yose ahomba niyumvira kuba intwari, niyumvira gushika aho ntoshika, nkiyumvira gukora cyane, nkiyumvira gukora nkagira imyimenyerezo ihagije, nkagira imyimenyerezo myinshi cyane kugira ngo shobore kugira ikintu nshyitseko, ikintu abantu bose bashobora kuzoza baranyukira ko. Ni indoto zanjye rero nari ndazigize zaraye zibaye nk'uko nabyiyumvira.
Nk'isomo abana b'abakobwa bakiri bato bifuza gutera ikirenge mu cyawe bakwiye gukura muri iyo ntsinzi yawe ni nk'irihe Francine Niyonsaba?
Ni ukwiyumvira gukora, bakiyumvira kugira ishaka, bagata ubunebwe, bakiyumvira gukora ikintu kuko byose birashoboka. Nibaza yuko atana kimwe kidashoboka igihe umuntu agize ishaka. Ibi nibaza ko umudana wa ndose woba nk'urufunguruzo kubana babajene na cyane cyane kubana babigeme mu gihugu cy'u Burundi, kuko dufise abana benshi. Nibaza yuko bokwiyumvira gukora ikintu nabo kugira ngo bashobore kuronka amateka.
Ubwo wirukankaga hari umwanya mutoya wabaye uwa mbere ndetse uyobora iryo tsinda mwirukankaga hamwe, ariko nyuma Caster Semenya uriya munyafurika we yepfo kazi aza kukunyuraho, igihe wari imbere mu mutwe wawe watekerezaga iki?
Hajya nari kondondera umudare, nari mfise integuro yo kondondera umudare w'inzahabu, ariko ntibyakunze. Ariko ibyo nashyitse ko narabishimye cyane, ndashimira Imana, ndashimira ababyeyi, ndashimira abagenzi, ndashimira abakoce na sponsor yanjye, eka n'abandi bose baba bagize icyo banterereye n'abansabiye kugira ngo Imana impamagara kugira nshobore gushika muri finale nongere nzabe umudare kugira kabiri ku isi mu mateka y'u Burundi kuva inkino ya Olympique zitanguye.
mu minsi yavuba imishinga ya hafi ufite n'inkiyihe Francine Yonsaba
umudanara ndose ni nk'ufunguruzo kuri jewe ubu ngiye gukomeza gukora nishaka kugira ngo nshobore umudare nabuze nshobore kuzowuronka
Francine Niyonsaba turagushimiye cyane akanyu hahera dijwi rya America kandi tukwifurije gukomeza gutera imbere
nani ndabashimiye cyane
turashimiye Edi numutumire wiwe Umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora Seni watunganije inama mu ntara zine z'uburaruko hamwe n'intara ya Karusi gukomeza umuco wa demokarasi mu Burundi niryo hangiro ryiyo nama yakoranije aberwa bose n'amatora muri izo ntara ni inkuru y'umesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Kurimbura uko amatora y'ibihumbi 2015 yagenze kuraba ivyagoranye no kuraba ivyokosogwa mu yazo yokurikira n'iryo hangiro ry'inama umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni uriko ugirisha kuva kuri uwa mbere abegwa bose n'amatora mu ntara zineze uburaruko arizo Kayanza Ngozi Muyinga na Kirundo gushira ko n'intara ya Karusi Prosper Ntawagwamiye ajejwe gutumatuma nako amakuru n'inyigisho mu mugwi Seni aratubwira utunenge twaranze amatora aheruka
muri ico gihe rero turabona ko koko hariho utunenge tumwe tumwe twibonekeje muri amatora dufatiye kumwe n'itegeko ryubatse n'ibyashoboka boshobora kubinyanyura umugwi wa kabiri w'ibibazo nawo wari umugwi ujanye n'uburyo bw'amatora twarabonye yuko kuringaniza amatora wizeye uburyo buva hanze hari gihe bigorana kandi musaba mubizi ngo akimuhana akazi burise kandi amazi masabano nayo ntamara imvyiro nico gituma turiko turondera ingene leta abarundi boringaniza amatora ku buryo bwabo batazeyinze kuko twarabonye yuko nibyo bishobora kuba intambamye ubone mu gihe wa gatatu nawe bibazo novuga ni bibazo bya politiki ibyo navyo ni birebire kandi ni byinshi byaragaragaye ko mu Burundi gushika ubu hari abantu batipfuza amatora
bamwe mu bitavye inama basavye ko hojaho amategeko ahana uwagenywe kuba mu mugwiseni mu nyuma akawikuramo
twarabonye mu matora heze yuko hari bamwe muri mwebwe muri seni bagombye guta igihugu mukaga mu kwidohora mu matora kandi bagenwe n'igihugu none ubu matora ya 2020 mutegekanye iki kugira ngo abantu nk'abajya twabonye cyane twumvise basubire kujyagana ikindi naco nta kuntu uba amategeko ku buryo umuntu yikuye mu mugwi nk'uyo yofatirwa ibihano nk'uwamenje igihugu n'abanyagihugu murakoze
Prosper Ntawagwamiye ati ibuye riserutse ntireba ricishe isuka
n'abarundi bagize ngo barankiza abandi barundi bagize nukubera kumbure bari mu mugwi bice bibonekana ko biyonjoroye mugabo ibyashikiye bajya bari muri seni hari abarundi benshi byashikiye ngira ngo kwitona mu kabira mu babona ahubwo nibaza yuko igikuru ibuye riserutse n'igice isuka ko bimaze kugaragara yuko mu nzego nka seni cyangwa izindi zoba zimeze nka seni bishobora gushika abantu bashinzwe amabanga nk'ayo bagatanga imihoho kumvo zitandukanye ahubwo leta n'abajejwe iby'amategeko boca baraba ingene be n'ibyo bintu bishitse bikosogwa n'ingoga niho numva umenga aho vinyishu nayo bundi bwo abantu twamatura abantu bizoshika abantu bagira intege nke nubwo zitaba intege nke birashobora gushika umuntu akagera igihe igikogwa cyangwa ibanga bamushinze rikamugora
imvugo ikomeretsa mu matora nayo nyene yashikirijwe n'umugwiseni nk'imwe mu ntambamye abitavye inama basavye ko abakoresha mwene izo mvugo hojaho amategeko abahana abo muronani amizero y'abarundi bashikirije ingorane yo kutaronswa uburenganzira n'abajejwe intwaro bwo gushikira mu banywanyi babatoye
iyo koalisyo ivuye mu matora haba hariyo abantu babatowe nta burenganzira babafise bwo kugira ngo baje kuraba abanywanyi canke babashikirize ibibazo baba bafise kugira ngo babirashikanire mu nzego basanzwe baratowemo aha cyane cyane tukatubona ko hariho ukwitwazo rwa abajeje intwaro administration aho baca babyitwaza ngo n'amategeko akurikijwe mu kubakumira bigatuma imigambi yabo bashoboye gushikiriza babatoye badashobora kuyibafasha kubera yuko babuzwa gushikira abanywanyi babo
umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga Mpabanzi Jean Mbere Kimasa ati amategeko aratomoye
le coalition effectivement atari mu matora bizireho turize kuba operationnel niko byanditse mu mategeko sije nabyanditse kandi usome niyo byanditse niko biri ejo bundi hari umushinga mateka yaje hajya mu biro arambatse ati none gashaho twe twagomba kwigira hariya kugira ngo tubone n'abanywanyi bacu n'ibiki n'ibiki nca ndazingura ibitabo byanditsemo aya mategeko ndamubwira muta honorable esoma wona handitse ngo iki
iyo nama izobandanya no kuri uwa kabiri babandanya kunoganza n'ibindi bibazo vyotuma umuco wa demokarasi utsimbatazwa mu abanyepolitike bo mu Burundi nkuko bivugwa n'umuguseni wayiteguye imuyinga Jean Bosco ndarulinze ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika I Bujumbura mu Burundi Eloge Wirika neza yaronkejwe agashimwe mpuzamakungu kitiriwe umumenyesha makuru Peter Macle, agashimwe gahabwa umumenyesha makuru yitwaye neza kandi yagize umwete mu mwuga wo kumenyesha makuru. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na Eloge Wirika neza atangura tubwira ukuntu yakakiriye. Yaganiriye nanje Aloise Bigirimana, tumwumvirize.
Nakakiriye neza, najyohewe, numvise ari iteka rikomeye cyane ridasanzwe kuri jewe, ariko kandi kanshikiye novuga mu buryo giturumbuka, sinari ndakiteze. Ariko kuri jewe maze kubona ko natewe iryo teka, nahimbawe cyane, ryabaye iteka ridasanzwe.
Kuba atazi ako gashimwe insiguro ya watubwira mu ncamake ako gashimwe akariko.
Ako gashimwe na gashimwe kitiriwe umunyamakuru yitwa Peter Macle, akaba umumenyesha makuru yakoreye ibinyamakuru bitandukanye byo ku isi, yanditse ibitabo byinshi mu bijyanye n'itangazamakuru ku isi. Akaba ako gashimwe katangwe gutangwa mu mwaka w'2008 inyuma y'urupfu rwiwe, kakaba kamaze kuronka abanyeshya makuru batari bake nkaho mu bihugu za Afghanistan n'ahandi. Kakaba gashimwe gahabwa umunyamakuru akoze umwuga wiwe adahengamye.
Ako gashimwe bakaguhaye baravye n'ukuntu ngo witanze cyane, niye nsiguro ku bandi bamenyesha makuru mu Burundi musanzwe mukorana umwuga mu bihe bidasanzwe Burundi burimo.
Insiguro nuko novuga nti hagashimwe kerekanye icya mbere ku bwanje. Insiguro nuko umuntu ashobora kuba ari mu gihugu gito cyitwa Burundi agakora ibintu bitandukanye kumbe bagati ntarabibona, ariko burya abari mu isi baba babona ibyo abantu bakora. Hanyuma insiguro ikindi ku bwanje gasigura nuko bigishoboka ko umuntu akora umwuga adahengamye, kuko hari gihe ngaha mu Burundi cyane mu mwaka uheze abantu bose babona ko ngira ngo umunyamakuru wese afite aho yegamiye. Nk'abanyamakuru bakora ibinyamakuru byigenga bo mbere hari abantu batarya umunwa bakavuga bati mwe mukorana n'abashaka gusenyera ubutegetsi, ariko ku bwanje kanyetse ko bigishoboka ko umuntu ashobora gukora umwuga adahengamye. Iyindi siguro rero ku bamenyesha makuru bagenzanje nuko nabo nyine niteka kuri bo, kuko amenyesha makuru aha mu Burundi ndetse no ku isi birazwi dusanzwe duhanahana amakuru, niteka nabo nyine kuri bo. Ariko kandi novuga nti biduteye ingoga twese kugira ngo tubandanye umwuga tukora uko utegerejwe n'akarangamutima kawo n'amabwirizwa asanzwe agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Uraronsa gashimwe kuva iki gihe ugiye gukora iki?
Ikindi ngiye gukora ni ukubandanya nkora umwuga nk'uko bitegerejwe nk'ijambo bose, kuko umwuga wacu ari byo udutegeka, atawe ndenge akarindi, atawe ndenentanirije nisunga karanga mutima n'amabwirizwa aranga umwuga wo kumenyesha makuru eka kandi ndanabihanura abandi kugira ngo akaranga mutima k'umwuga wo kumenyesha makuru ntibyama byoroshye ugakurikiza kugira ngo tugerageze no vuga kugakingira no kugendera hamwe no kubahiriza ndetse
turagushimiye twongeye kugukeza ubwira kandi
urakoze nawe Aloise.
Radio Ijwi rya Amerika. Uruhara rw'umufasoni mu kubaka igihugu hamwe no gutsimbataza umwe mu muryango ni uruhara ruhambaye cyane, ariko ugo ruhara rugira akamaro mu gihe igihugu kirangamwo amahoro n'umutekano. Mbega uruhara rw'umufasoni mu kugarukana amahoro mu Burundi rwo buruhe? Abafasoni Marie Louise Baricako hamwe na Pascazia Minani baratanga ivyumviro vyabo mu kiganiro muri isanga bagiranye na Frederic Nkundikije. Reka dutangure twumviriza Baricako.
Ikintu twebwe tubona gihambaye cyane nuko abitwa ko bafite icyo bagiye bose boshyira imbere ineza y'igihugu, ineza y'abanyagihugu. Hari ibintu bihambaye cyane ngenderwa ko bibaho kandi bizwi isi yose. Ni ukuvuga yuko nk'ubu icyerekeye agateka kazi na muntu cyane cyane ubuzima, kwica, kwica umuntu, kumenya icyo bivuga mu gihugu. Wewe uri umuntu ujejwe abantu, ujejwe ibintu bibiri, ujejwe kubababara, ujejwe kubitaho, ujejwe kumenya ko bafise uburaro n'uburamuko. Ibyo byose rero iyo umaze kubimenya ukabishyira imbere, hasigara yuko umuntu afite icyagejwe mu gihugu kindi yokora kandi gihambaye cyane no kurabira imbere abanyagihugu, kuko abanyagihugu bose ntibazi iyo barinda kuja. Mugabo wewe ubarongoye utigeza kuhakahinda kumenya ko aho uri kurabajana ari aho bashaka kuja, mugabo cyane cyane aho bakeneye kuja. Ubu rero turakeneye umurundi atumenye aho dukeneye kuja, atumenyera ingene dushikira by'amahoro dukeneye ko turayakeneye cyane, hanyuma tubega tukabigenderamwo. Turakeneye umuntu araba ineza y'abanyagihugu bose, umuntu yegeranya abantu, umuntu asubira kuzana ihumure mu gihugu, umuntu adatandukanya umurundi n'uwundi, afise ishaka gushyira Burundi hamwe. Ibyo bintu nibyo tubona jewe mbona bihambaye cyane, kandi dukeneye ku muntu uwo ari we wese, uwo ari we wese yokwiyumvira ko yoshobora kuyo ari warongoye.
Muri iki gihe mu Burundi abantu barabandanya gupfa, baricwa n'abantu gushika batamenyekana, akamumwotera abantu ku mpande zose ubakora ubwicanyi nka nk'ubwo nakahe mu kanya gato?
Akamunotera nako kuvuga ati ibuzimu tubibuzimu nk'abarundi tubyibuntu. Uyu munsi twese turahagaze turiko turavuga, bamwe bavuga ngo turiko turicwa, turiko turahohoterwa, abandi bati nyabuna nyabuna nta dutabare. Mugabo nagira nsubire mvuge nti ego me amakuru ya leta twame twumva ko akimuhana kazi imvura ihise, abarundi amahoro ya Burundi ari mu minwe yacu. Mugabo kugira ngo dushobore kwiyumvira amahoro y'u Burundi biteza gushyira hasi ibidutandukanya, biteza gushyira hasi ibintu biriko biratubye byose, tugasubira gushyira imbere ineza y'igihugu. Uno munsi ibintu bihakaye cyane bikenewe ni ukwibuka yuko mu muheto n'inkoko si amahoro ari, nta na rimwe amahoro azozanwa n'umuheto n'inkoko. Amahoro azozanwa n'ukuvugana, tukumvikana, tukamenya ko umuntu wese ari umurundi, arafite ikibanza mu Burundi kandi ateza kuhaba, tugahita tukamenyere tubyumvikanamo n'ingene tuhasangira n'ingene tuhateza imbere n'ingene tuhagirira neza. Mugabo hazemwo ikintu cyo kwiyumvira ngo jewe nzohigwa ngaha muri iki gihugu ari uko urya kana kahavuye, ntazohava kuko si wahamushize, si wamuremye, nta muntu aheza ubwoko, nta muntu aheza abantu, uragerageza mugabo ukahasigara nawe.
Akimuhana kaza imvura ihise amahoro nyakuri azova mu Burundi. Ivyumviro bihambaye cyane rwose mushikirije. Reka namwe mufaso ni Pascazi Minani, muri we neza
amahoro
murakomeye?
Yego namwe
na mahoro. Namwe mutubwire ikintu mubona cokorwa maguru masha kugira ngo abarundi baruhuke.
Je, nibazo iki kintu cyakorwa ari ugutahukana impunzi kuko abarundi bene wacu bahunze muri demikenze bamwe bahunze bihuha abandi bahunga kubera babona ama manifestation abandi bahunga abapolisi mugabo gihuriye mu Burundi ubu turi kwa mbere kwa gatandatu niho navuye mu Burundi kwa gatanu do 19 shikanga halo 20 nari mamaze iminsi 28 narashoboye gutembera mu gisagara cya Bujumbura njya muri amakafiye yarimo abaje ni ba manifestant Musaga Ngagara Cibitoki Mutakura hose ndahatembera ndanaduga ruguru ma province nka Bururi Rutana Gitega nabonye ko mu Burundi hari amahoro dore ico nosaba nuko abarundi bose bahunze abari mu Rwanda abari mu Bubiligi abari mu Ethiopia abari mu Uganda bose nibatahe umutekano waraje mu Burundi namba generagiye nka 28 jours nabasha kugenda bakamara plus 28 jours basubire mu byabo kubaka igihugu ari abari hanze abashatse kuguma haze bahagume namba ibyo bashaka mugabo abumva ko bahunze insecurity umutekano muke bahunguke kwa amahoro arahari mu Burundi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Desire miriwe neza. Amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro.
Icyumviro navuga.
Yego.
Ubwa mbere manje kubeshyuza hari umutumire ufite ngaho ariko aravuga ko mu Burundi hariho abantu barara ngo ntiduca ariko ibyo ni ububeshyi. Mu Burundi hari amahoro nibaza ko ari ubeshyi bukomeye kuko n'ubu i Burundi kandi amahoro ni yose hama icyo mbona harakagwi nyakubahwa mu jurnalisti habayeho guhera muri kuwa santeye hatigira kemera amatora ako kagwi reka kazokwama kariho hatabaye ukungene bikosora mu bisanzwe rero nta mugo ni nta kibazo gihari ikibazo n'abantu bake bakunda inda bakemera ibyabaye ngo bashyiraho abarundi basize ariko abo bantu hamwe bohinduka bagashyiraho abarundi basize nta kibazo kizosubira kugira rero guhera muri kuwa santeye kuduga kugira uno munsi amatora aciye mu butungane amatora aciye abanyagihugu bose nta bantu bigera bayemera hari akagwi kama katayemera ibyo uno munsi rero nicyo gituma rero ngoma mvuga ko atangorane zihari n'abantu bake mu Burundi rero icokogwa ni uko impunzi zogaruka zigatari Burundi igasubira mu ruhongo kuko n'amahoro nta kibazo kihari ndetse nosaba ni uko hoba porogaramu yo gutandukana impunzi bikagaruka mu Burundi kuko igihugu cyacu kirimo amahoro ntangorane zihari n'abakivuga batagishyitse ngo baravumwe hameze ariko twebwe niho turi nta muntu arara ngo ntiduca twarasimerewe neza nyakubahwa mu jurnalisti icyo nakubwira cyose nahura uhita mugenzi wa kagasura iyo sanga igihugu ari nyabagenzi.
Murakoze Desire, reka duhe n'ijambo haragakiza hanyuma turasaba abapfaso ni Marie Louise Barichako na Pascal Ziminani bagira icyo bavuze ko tuzo mushikirije Desire. Haragakiza mwiriwe neza.
Mwiriwe neza kuri Amerika.
Mwiriwe neza, murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Bo si ikibazo ahubwo ni icyumviro.
Yego.
Nagomba mbaze uwo mukenyezi yarasanzwe ari ngaho onye n'icyumviro nagomba ndamuterere. None bariko bakora iki kugira ngo ikibazo kiri mu Burundi urabona bamwe barahunze abandi barasigara mu gihugu ibintu mu bisanzwe muri kino gihe ntibipanze neza bamwe ntiborohewe ku mpande zimwe abandi nabo usanga borohewe none barimo barakora iki kugira ngo ibintu bishobore kujya ku murongo.
Murakoze haragakiza. Reka duhe ijambo madame Marie Louise Barichako cyane cyane atambwiye ku kibazo cyabajijwe na Desire avuga ko mu Burundi hoba hari amahoro cyangwa hariho abantu batinya amatora akabatira kama abantu ngo ahunguke mu gihe haragakiza abaza ikintu abafasoni cyangwa abandi barundi bose bariko barakora kugira ngo mu Burundi hasubire kuba amahoro ntihagire abatinya hari avuga ko hari abatinya ku mutekano wabo hari n'abandi bavuga ko hari amahoro madame Marie Louise Barichako mudoga ku jambo
cyane ngira yuko atakimi gose ndaronkanisha wa Desire kuko byo kuri bitubona kimwe n'ituvyumva kumwe ntushobora kumbwira ko mu Burundi ari amahoro muri uyu mwanya n'ibintu byose biriko biraba kandi twumva kandi amakuru yose aguma ariko aravuga kuvuga yuko no mu bindi bihugu bibaho ntibisigura yuko atakibazo kihari twaba dufite ikibazo nk'ico muri iki gihugu ndani twaba dufite ikibazo mu gihe abantu bariko barapfa Now hope for me dance kwa kwari kwa amajana na majana. Now hope for me enda tubenye ko hari ikibazo kigoranye. Ayo matora ndi abanda yari kibazo. Bega ndi bokwigira n'abagira matora mu buryo bitagitera ikibazo. None wagira ngo gutwara n'iki? Ego gutwara n'iki byose arari kintu kiteye ingorane agacarondera umuti wacu. Mugabo n'utugira ngo ibyo ari byose nazo kujya babyemera. Suko bigenda umuntu yemeye gutwara igihugu aramenya ko birimo akazi gakomeye akamenya ko harimo amabanga akomeye agaheza akayakira akayakora wewe icyo ukora nk'umutegetsi ugumurondera inyishu ku bibazo bihari kugira ngo igihugu gitere imbere mugabo ushobora kureka igihugu mu kaga ngo n'ahandi hose nikomeze mu Fransa ariko bimeze mu Fransa ariko bimeze abarundi bawe ntibateza gupfa ngo kwa Fransa bapfa siko bigenda ni ukuvuga rero ko je kuby'ukuri ndatangazwa n'ukumva abantu bavuga ngo mu Burundi n'amahoro babizi neza ko umuntu ata amahoro ahari muri uwo mwanya isi yose irabizi ntibereka kumenya abarundi bamwe bamwe gusa enda twumvikane na madame Pascaline nani yavuze ngo tugenda kumuhuza tumubesha by'ukuri nibyo hasigaye kumenya ubesha uwo ari we mugabo nibyo tugenda kumuhuza tumubesha
haragakiza yabaje ikibazo cy'ikintu abafaso n'icanka abandi banyapolitiki bariko bakora kugira ngo ibintu bihinduke ntagira abantu bama batekeye n'ubwoba mu kanya gato amasegonda 30 madame
ico turiko turakora twebwe nk'abakenyezi turafise umuhari twise umuhari w'abakenyezi n'abigeme barahanira amahoro n'umutekano mu Burundi ico dukora twebwe dutanga message yo guhumuriza tukagira n'akazi kukumvisha abantu n'abandi ko ibiganiro kana mushira hamwe arizo bizodusubiza amahoro kandi ko amahoro by'ukuri ari akazi kacu n'akazi k'abarundi abarundi tubimenye tubitebye cyangwa tubinyarutse amahoro ari mu mirimo yacu
murakoze reka duhe ijambo madame Pascaline Minani nawe nyine agica avuze ku byashikirijwe na Désiré na haragakiza duga ku ijambo
ku byashikirijwe na Désiré yavuze nanjye yakoresheje ururimi nanjye nakoresha nk'uko mbivuze mvuye mu Burundi nahamaze 20 jours nagumye Bujumbura njye ama quartier menshi nze no mu yandi ma province je nabonye hari amahoro kumva yuko hari umuntu bashobora kuba bishe ngaha no ngaha ifo kumenya uyo muntu yishwe nande kuko biroroshe guco umva ko umuntu yapfuye ukumva ngo ni guverinoma yamwije mugabo namba hari crise stade yuko hari crise hagati y'aba acteurs babiri guverinoma na opposition radicale none umuntu apfuye bica bivuga yuko ari guverinoma yamwishe guverinoma itamwishe naho none uyu muntu ashobora kuba yishwe n'abari muri opposition radicale hamariri kindi kibazo cyavuzwe yuko abakenyezi bakora iki je ibibazo by'abakenyezi biranyeteresanye domaine yanjye byigwa ni ibintu binanyeteresa naturellement nararondeye abakenyezi mbona bakeya bafise association le forum national des femmes mugabo bakenyezi baratowe ku mitumba urumva n'abakenyezi batavugira mu batavuga dans l'air n'abakenyezi batowe kuri kira mutumba akazi nabonye bakora bajya mu mihana bakagenda bakaduga ruguru bakajya mu mitumba itandukanye bakumviriza abakenyezi n'abana bakumviriza ingorane bafise bakumviriza preoccupations zabo hama bakagira amaraporo bagashira hamwe ingorane babona ko zihari zivuye directement ku bantu bari concerne bari sur terrain bari mu mitumba icyo ni kintu nabonye igikorwa cyiza kubona ko abakenyezi batowe bagenda mu mitumba bakajya kumviriza aba bakenyezi bo hasi baseruke.
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri FM mu bandanya mutwumviriza kuri 94.9 na 95.2 i Bujumbura mu Burundi mu Rwanda mudukurikiranira kuri FM 104.3 bagenzi rero mukundi Ijwi rya Amerika turashimiye Innocent Kimenyi yadufashije gutororokanya ibi biganiro dushimire na injiniere hamwe nabo bose badufashije muri iki kiganiro kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana turabashimiye ko mwateze amatwi twongere tubatumire mu biganiro byacu bisanzwe muza kumva mu yandi masaha ari imbere mugume kwijwi rya Amerika.